VOA. Ini Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 8 y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Nkundikije na Oriana Itangishaka agiye kubashikiriza incamake y'amakuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Oriana,
murakoze cyane. Frederic Nkundikije, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Incamake y'amakuru avugwa ku Burundi, duhere ku nkuru yerekeye inama nkuru y'umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa, OIF. Yarakoranyije ku munsi wa kane i Paris mu Bufaransa. Abagize akanama k'uwo muryango batangaza ko bafashe ingingo yo kuba bahagaritse imigenderanire n'igihugu cy'u Burundi. Mu itangazo baraye basohoye, bamenyesha ko bahagaritse imfashanyo, ariko batahagaritse imfashanyo bahora batangaza ija ku banyagihugu, kimwe n'izigamije kubungabunga imigambi itsimbataza demokarasi mu gihugu. Ahandi naho, umusirikare w'ipete rya kapitaine akorera ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge i Bujumbura yaraye yishwe mu buraruko bwa Bujumbura muri zone Kamenge mu ijoro ryo kuri uyu wa kane. Igipolisi kivuga ko imvo ziri nyuma y'ugo rupfu zitaramenyekana muri aka kanya. Incamake kuri iyi nkuru twayiteguriwe na Eloge Willy Kaneza.
Kapitaine yari mugabo n'uwundi yiciwe muri karitsiye ya Mirango ya Kabiri, zone Kamenge, komine ya Ntahangwa, mu buraruko bwa Bujumbura. Hari nk'igihe cy'isaha zine n'igice z'ijoro, abamwishe bamurashe insasu zitatu mu mutwe, nk'uko byemezwa n'icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza. Ababibonye bavuga ko bene gukora iryo bara baragabo batatu bitwaje inkoho zo mu bwoko bwa pistole. Bashitse ku rugo rwiwe baramurindiriye, maze bamwica avuye guherekeza abantu bari bateramiye mu muryango wiwe. Ubu acuruza inyama iruhande rwo kwa nyakwigendera. Aratubwira uko vyagenze.
Baraje nyine baje ari batatu, badusaye intebe nyine bahisha, turabahinebe bahishara ngaho hanze, turabaseriva n'inzoga baranywa, maje bantu minyama. Nyama ndazibagirira abantu myutsi ibiri ndazibagirira ndazishira ko zigomba zishe barinjira babiri, hashatse babiri mwasigara hanze. Binjiye babiri barambuza ariko nahise nagatika ko zigomba zishe, ashobora kwatugira izindi zibiri. Sindi nkini ko ndazikata nyene, ntana zanumva amasasu ariko aravugwa, hasigaye hanze bashagara mu muryango ariko arasa amasasu. Nibyo nabonye, nta bindi birengaho nabonye. Ko basize buguruye binjiye gutyo, babiri barinjiye basiga mu muryango basiga buguruye, ko abandi bari bicaye ngaho.
Imbere yo kugenda, abagize ico gitero baciye batera amagrenade.
Twaciye twinjira mu nzu, ivyamagrenade bayateye mu nyuma, tuko amaze kwinjira aho twamenye ingene bayateye. Ntavyo tuzi igrenade bateye ko ntibateye mu kwari n'indi bateye ngaho indani mu cofi. Yononye n'ibintu bayiteje, namaze kuvaho n'injiye indani mu nzu, aho baciye bayiteye ibintu yononye nyene frigo n'ibintu vyari hejuru gusa bagiye.
Ibindi kuri iyi nkuru turabibashikiriza mu kanya kari imbere. Ahandi naho, mu bumanuko bw'igihugu, umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza mu rugendo arimo mu ntara ya Rutana ahamagarira abakenyezi kwijukira irondoka rijanye n'amagara meza no kwipimisha kanseri yo mu gitereko. Abatewe akamo ni cyane cyane abakenyezi b'imboneza mu bonano yabahaye kuri uno wa gatanu. Aba bakenyezi yabonanye nabo bamushikirije ingorane bahura nazo, na cyane cyane zifatiye ku buryo bwo gukinga imbyaro butorohera bose, hamwe n'amadini amwe amwe atemera ibijanye no gukinga imbyaro. Ibindi kuri iyi nkuru turaza kubashikiriza mu kanya kari imbere. Naho nyene mwakoze, mwari kumwe na Oriana Itangishaka.
Naho ni cha gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'i radio Ijwi ya Amerika muri sanga. Nyuma yaho mu Burundi hagendeye abategetsi bakomeye barimwo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon, hamwe n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru rw'ishyirahamwe rya Afurika zigizwe n'abakuru b'ibihugu n'amaleta, hamwe n'inyuma y'urugendo rw'icegera cya sekretari wa departement ya leta ya Amerika ajejwe agati y'akazi na muntu Tom Malinowski. Abarundi batari bake bari bejejwe agatima ku kibazo cy'umutekano muke cugarije Burundi n'abarundi kigiye gutorerwa inyishu mu biganiro birimo bose. Ibyo biganiro gushika ubu nta sango ry'igihe bizotangurira rizwi naho habonetse uwundi mutegetsi Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania azofashanya na Perezida Yoweri Museveni wa Uganda mu gikorwa cyo guhuza Abarundi kugira ngo batorere hamwe inyishu z'ibibazo bya politiki. Leta Burundi iremera kw'ivyo biganiro bihuza Abarundi bose atawukumiriwe ngo kiretse abagize uruhara mu bikorwa byo kudurumbanya umutekano w'igihugu hamwe no gushaka gutembagaza ubutegetsi. leta Burundi vuga kandi ku biganiro bihuza Abarundi byatanguye mu gihugu cyose hagati abatavuga rumwe na leta bavuga ko atamuntu numwe akwiye gukumirwa muri ivyo biganiro ko umunsi wa gatatu intumwa idasanzwe ya Perezida Barack Obama mu ntara ya Afrika y'Ibiyaga binini Thomas Perriello yarabonanye na bamwe mu bategetsi bo mu muhari Senarede amatwi yadusubira baraheza barasaba ko makungu abandanya kujijura leta y'Uburundi kugira ngo yemere iganire n'abanyapolitike bose atawukumiriwe mbega hokorwa iki kugira ngo ibibazo leta y'Uburundi tuvikana ko n'abatavuga rumwe nayo bitorerwe umuti mbega abantu bagize uruhara mu kudurumbanya umutekano mu Burundi hamwe no gushaka gutembagaza ubutetsi butumirwa muri ibyo biganiro ikintu ivyo biganiro byo shimikira ko nikihe biramaze kwigaragaza ko barundi badashaka bya biganiro bidahera bigirira inyungu ababirimo gusa ikintu mwipfuza ko ivyo biganiro byofasha abarundi bose nikihe nibihe ibi bibazo byose nivyo tugiye kuyaga n'abarundi baba mu mahanga ramwe bita abari muri diaspora bagiye gutushikiriza aho bahagaze turi kumwe na Ildefonse Rugema turaca mu rondo kuri telefone ariko mu kanya turamubona akaba wewe ari mu aba i Londres mu Bwongereza tukaba kandi turi kumwe na Diomede Misigaro wewe no mu rundi aba mu gisagara ca Nashville aho ni muri Tennessee mukurindira ko turonka umuciye nta defense rugema mwaramuteneza Diomeda
Mr. Freddy makuru y'imisi
murakomeye
sava turaho da yego turashimye
ni aho mu Tennessee aho Nashville hameze gute ibihe byifashe gute
akameho kagabanutse ariko arasa neza ariko turakomeye kurikiranira hafi iwacu
ego nashaka tuganire hamwe n'undi mu tubire twatumiye ku kibazo cy'ibiganiro mu Burundi amakungu yose aratera kamo kugira ngo ibyo biganiro bitangure bose bakavuga ko bavyemera ariko gushika ubu tukaba tuzi ko atani sango rihari mbega ku bwanyu ikintu cokorwa kugira ngo izo ntambamye twavuze zive mu nzira n'inkikihe maja mu make cyane bose muze murampa inshungu fingu
ntabwo gushima ko muduhaye ijambo hanyuma ntagomba kubanza kuramutsa abari ko batwumviriza abarundi aho bari so nabahoza tuvuga ko twize kw'intambamizi maze iminsi zigiye kutorega umuti hanyuma mugabo tufise n'utubazo twinshi dushobora kwibaza mbega ko abarundi turamutse ko turaganira atagihinduka turize ko ibiganiro bigiye kuza byari ikintu bizohindura ubwo rero muri make nkaba nashaka gushima kuba mwadutumiye hanyuma reka tubananye tuvugane kuri icyo kibazo hanyuma twabwo twahumuriza abarundi twese kandi turi hamwe kuko igihugu n'icyacu ubu tuba turacyonona si wo muti tukwiye kuraba kuntwa kwiyungunganya kugira ngo turabe ibyonezera abarundi bose tuha mahoro impunzi zitahe abantu basubire mu ngo zabo dusubire kubikogwa nacyo kintu kizoruteza imbere kandi kwa rukundo rwa mu Burundi rumandanye muri make nibyo nashaka kuvuga
ikintu mwifuza ko cokorwa mu gihe ibyo bigano byatangura kugira ngo bigire icyo bivuyemo byingira kamaro byo gira kamaro abarundi n'u Burundi n'iki ikintu boshira imbere hariho abantu benshi bavuze ko habaye ibiganiro hakaba kugabura ibiti ikintu mwifuza ko cokorwa n'iki
ikintu nifuza ko cyokorwa nuko mu biganiro barondera icyo tanira amahoro u Burundi kubera ko ikibazo umuntu wese yibaza ubu muri ibi biganiro mbe tuko dusubira muri kahise cyangwa turiko dutegura kazoza kubera ko jewe nashaka kuvuga muri make mu Burundi hamaze kuza icyo umuntu mu France kwita critique imigenzo yuko je ndereza kubita inkuru kugira ngo abantu banyumve hanyuma cyo cyigana na magabura nyama ibiganiro n'ibyo bara magabura nyama kuri ubundi bigeze kuba nashe kitumaje ngo mani yumvira tuzoshika nibaza ko rero ubu twese tereza kumvikana ko ibiganiro bibe mugabo tuje mu nzira ya demokarasi nko handi biba inzira ya demokarasi nawo icisigura na matora n'uburyo zo kwa matugwana kugira ngo umuntu abone ibiti tuzokomba muri bya bindi tutegura kazoza tuba twuvuga ko reka tuganire twumvikane ko ejo n'ejo bundi ubutsinzwe twabatsinzweho igihugu ari cyacu umuntu wese azaba ariko yonona akwiye kuharigwa ivomo hanyuma abantu biyumva mu gihugu cyabo bakabandaye
eh turabona hano mu shyanta he defense rugema yashitse muri beneza i defense
inkundikije
murakobe
ego turashimira imana
eh turiko tuvuga ku kibazo cibigane mu Burundi abantu bose barindiriye ariko bidatangura hariho ingorane hariho bose baremera ko haba leta haba abatavuga rumwe nayo baremera ko abarundi bose bakwiye kuja muri ivyo biganiro ariko leta igasubira ikavuga ko abagize uruhara muri kudeta canke ba durumbarije umutekano batojamwo nashaka mbanze ndabaze namwe mbega hariho nibandi boca muri ivyo biganiro bwa mbere nambe kubganya
ego
kugiti cyacu cy'umurundi abahanze igihugu
ego me kubgacu tubona yuko abogiranira ibiganiro nabantu bafise ibyo batumvikana ko kuko ibiganiro bigize abari ku ruhande rumwe ivyo ntacyo byo biriko birungura ku Burundi kuko turavye izingorane zatumye abarundi benshi batuzimba bwabo bakicwa abandi bakangazwa abandi bakaba ariko baratotezwa abandi bakaba ari mu mabohero ibyo bintu n'ibintu bizari bikeneye yuko abatumvikana aribo bokwicara hamwe bakagira ibiganiro turumva ko hari ibiganiro birikorera bahagati mu gihugu mugabo sinibaza yuko ibyo biganiro bigenda neza nkuko abari hanze babyumva kuko abari hagati mu gihugu barashobora kuba badashobora ku userivyimbiro byabo umutima uri hamwe
defense muhagaze ku kibazo nyamukuru gushika ubukitaraturirwa umuti kivuga ko bagirizwa kudeta canke bagirizwa kuba baradurumbanije umutekano batoja muri ivyo biganiro
kuri ivyo yo nibaza yu kuri ivyo zabagize kudeta urumva abagize kudeta ku ruhande rumwe arashobora kuba bibaza ati tugira tu turabe ingene amasezerano yarusha gukurikizwa ugasanga abandi nabo bagiye mu myerekano nabo nyene bashaka yuko amasezerano yarusha gukurikizwa na constitution gukurikizwa ugasanga rero mu bisanzwe mu makanya gato ndabe uko ndabyumvira kuri ibyo bya kudeta iyo kudeta ni hari kudeta nka zimwe zari zisanzwe ziba kugira umuntu agire kudeta atware igihugu kwari kugira kudeta kugira abantu bavuga ati reka turabe yuko ibwizwa nshingiro amasezerano yarushaho
ayo makuru yakuye he
ayo makuru urumva ibyo ni bivugirwa nabo bagize kudeta urumva dufatiye nko kuvyo umujenerali yitwa afunzwe yitwa Siriro yaravuga ati twebwe ntitwashatse gusesa amaraso y'abarundi twashatse gukurikiza turabe yuko amasezerano yarusha n'iryo bwizwa nshingiro byo kurikizwa ibyo nivyo bavuga naje nivyo mfatiye ko ariko tuvuga ngo nivyo umuntu abashigikiye ariko ikintu nyamukuru nuko ubu aho ibintu bigeze ibyo biganiro abarundi twamadu dutera ingorane kugira ngo tugire ibiganiro ibyo bintu nibaza ko tutovyamamwe gucyo abandi nibarekuranire bagireranira ikigongwe ari abatwara bagerageze barabe ingene abantu bataye ibihumbi amajana abiri arenga bari hanze y'igihugu barabe ingene bogira uko bishobotse bakagaruka mu gihugu bakaronka
ego mereka n'icyo kibazo imbere y'ukuduha ijambo abanywa ni radio ijwi ry'Amerika namwe Diomede mugire ico mukivuze ko mbega nibandi boja mu biganiro hariho abatoja mu biganiro hariho abo bagizwa ivyo byose barakwiye kuja muri ivyo biganiro
jewe urumva yarashimishije kuyo turi kumwe kuri plateau nawe nyine numva avuga nk'uko mvuga hari ibintu mugabo shudahuje ko ni kimwe kinjaye na kudeta kudeta ni kudeta kandi iyo bavuze ko atamaraso bagombye gusesa reka tusubire agati ntembero turabe ibyabaye niba atabantu bapfuye bivuye kuri iyo kuri ico gikogwa cyangwa kuri icyo cyimvira cyakudeta turatwara abantu bapfuye ibintu byose byo dushira kure y'amaraso y'abantu aseseka mu Burundi niyo tereza kugwanya jewe ndibaza ko abarundi twamutigira ikigongo cyo duhurije ko nawe ni kuvuga ibyo biganiro bya misi yose bidahera kubera abantu bamwe bafite akagagazo batarumva inzira ya demokarasi ko ibintu bica mu matora no kubera iki cyo cyo kwibaza ko baciye kubaho nyanze
uduge no kwijambo kuri ico kibazo twabajije cyuko abo bagirizwa ivyo vyaha byose boje mu biganiro umushya ntahe defense yagize ico kivuga ko mu kanya gato amasubona
mu mutwe nigeze kuvuga kazoza nitwagira amakosa yo gufata nk'abo bantu bakaje muri byo biganiye nta muntu ukora kumira mugabo tumenye ko kazoza turiko turakora nabandi bazovuga bate he natwe nibadushizemo turagira nka kumwe babandi bagira dusubire mu biganiro tereza kura
kubganye niho kwiye kuja mu biganiro rero
ndije kubganje nibaza ko bahambabarira bari bakwiye kureka abandi bakaganira nabo bagasaba ikigongo abarundi babugira ikigongo akagira ikigongo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamye anyira i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda turafite munywa nyu iradiyo ijwi rya Amerika Manirambona mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ni nk'intererano
yego unyarutse
ubwa mbere hoho murabona kuri bibiri ko biraha mu Burundi leta iremera ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta nabo bakemera ibiganiro ariko leta yoyo ikavuga ngo niyemera kuganira ngo n'abantu ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi turazi neza yuko abashatse gutembagaza ubutegetsi barafunzwe n'amatara afatwa barazwi sabanye politiki abasomye itangazo twarabumvise kandi turabibuka ahubwo icyo cyo gutembagaza ubutegetsi ni ikintu leta yaciye ifatirako kugira ngo iziragirize abanyepolitiki bazi yuko bahanganye nayo muri twadiyeme manda kugira ngo izoshihunga ibiganiro ubwa kabiri ti ibiganiro ibiganiro byo shimikira kuki ubwa mbere hoho icyo ibiganiro byo shimikira ko muribuka yuko ikintu cyose gihari ubu cyatewe n'igihe Petero Nkurunziza zavuga yuko azitoza kugira gatatu rero ibiganiro bitegereza gushimikira ku masezerano y'Arusha amasezerano y'Arusha agasubiza umutamana yambuwe nibyo biganiro dukeneye akandi biganiro biza bigarukana intwaro ya cyami nka bimwe biri ko biraba mu ntara bo bavuga ngo ni biganiro kuko ibiganiro nibyahuza CNDD-FDD nk'abemera twadiye mimanda hama bikongera bigahuza na SNLD nk'abatemera twadiye mimanda jewe ntemera twadiye mimanda nzoba serukiwe n'ubunda yemera azoba serukiwe na CNDD-FDD murakoze
ndibaza ko n'umushya ntahe defense agufite inyishu Manirambona ariko reka tubanze twumvirize n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Hakizimana mwiriwe neza
mwiriwe cyane
murasi ikibazo murasi icyumviro
njye ndafite icyo noterera
yego
navuga yuko leta ivuga yuko itabiganira n'abagombye gutembagaza ubutegetsi tukaba tubona yuko ari nabo muri ino minsi bavuga yuko bo ariko barahungabanya umutekano hariho ziforebu niyo mbaye twaramwumvise avuga yuko nanye nafise umugugwana mbese nibavugana na SNLD kandi tuzi ko atamuheto bafise bakareka abo bandi bafise inkoho birigwa barahungabanya umutekano nk'uko tuvyumva babyemereye ko bari mu ishyamba bobo ntibavugane nabo akamaro kazo barakahe bufunwa babireka byose bigafunwa tureka kuvyumva ivyo biganiro ako bareka kuvugana nabo ko nibo bateye ikibazo baravyemereye yuko biyemeje kugwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bagasubiza Uburundi umutamana rero ku byo nabona nabona yuko nabo nyene bovugana nabo ko nabo nyene n'abarundi barafise ivyo abo bagamije hamwe ngira ngo bovayo bakavugana na leta kumbure tukoronka umutekano mu Burundi je ikiyumviro kibanze na terera cyari icyo
murakoze Hakizimana abashya ntahe turi kumwe idefense murafite ico mushikiriza kuvyimviro bishikirijwe na Manirambona na Hakizimana mu kanya gatori cyane
yego abashinga ntahe baje kuvuga bavuze nk'ibintu bisa baravuga yuko abo bagizwa kudeta nabo bubareka bakaja mu biganiro kuko n'abarundi kandi ico gikorwa ca kudeta ni cyari kigamije gusesa amaraso ya bene Burundi urumva rero nibaza ivyo kuri ico kintu turagihuriye ko nibyo Navuze yuko ibyo biganiro byojamwe abatumvikana rero nabo bamwe bavuga ati manda ya gatatu turayifitiye uburenganzira abandi nabo bakavuga ati manda ya gatatu nta burenganzira muyifitiye abo rero nibo boja mu biganiro hari ikintu rero mani rambo narakijemo ati ngibyo bintu mugabo ico tuzokironkera umwanya ati byo nta ugarukana intwaro za cami ibyo navyo nyene birashoboka tuzoronka umwanya kubisigura intwaro y'ubwami irashoboka mu Burundi byo nta nkeka tuzobibasigurira ikindi naco rero nagomba kuvuga ngaha ni kubyerekeye inyishu nka zitatu zishoboka ku ngorane z'u Burundi benshi baravuga ati ibiganiro ibyo biganiro no kuvuga abanyapolitiki bakicara hamwe bakaganira bakicarana abavuga rumwe n'abatavuga rumwe bakicarana hanyuma ikindi naco kubera ibintu murabona byagiyemo ubwicanyi bamwe barahava hari n'amajambo mabi avugwa bamwe bakitwa sindi umuja abandi ba mujeri abandi ibintu by'uguhera nk'ifu y'imigira hari amajambo mabi avugwa muri iki gihe ibyo bintu rero mu ndero y'ikirundi gutukana abarundi tugeze ahantu habi cyane
ni habi cyane
rero tuwagomba kuraba nyine kuko nariko ndavuga inyishu zishoboka hari abandi nabo bakokeza ingwano bakabona yuko ingwano ariyo kandi ni mu mpande zose babona yuko ingwano ariyo yoba umuti w'izo ngorane ivyo navyo ntitubona ko ari vyiza ica gatatu rero twebwe tubona mu kirundi baravuga ati nyene mbuga itanu bifashe ikirindi abafise intwaro uno munsi nibo bashobora gutanga inyishu ku ngorane ziri hubu uti gute abatwara uno munsi cyane cyane duteye akamo abatwara kandi duhereye ku mukuru w'igihugu uno munsi yoshaka yuko Burundi busubizwa amahoro byoshoboka twebwe tuvuga tuti nibarekure atagisabwe rekure abantu bafunzwe bazira kwiyamama bazira kuba baragiye mu ibarabara banka manda ya gatatu banka manda ya gatatu si igicumuro ibyo ni mu bintu bijyanye na demokarasi umuntu akavuga icyo yiyumvira bakamureka iyo manda ya gatatu mu bisanzwe byari gushoboka yuko abantu bayanka abantu ntibicwe ntibahunga igihugu bigaca mu nzira ya demokarasi mugabo rero nibyo zananiranye habaye gukoresha ingufu uno munsi umukuru w'igihugu yovuga ati akaba se barundi nk'uko
defense ndabasabe bumve inyishu ngufi murabe ku masaha ndabahaye ijambo murabe mu mutumwe
reka mpeze gato yovuga ati murabona abarundi bari hanze y'igihugu barenga 200,000 akarondera ingene basubira mu gihugu abo bantu b'abanyepolitike bari hanze y'igihugu bakarondera ingene basubira mu gihugu sukugiranira ikigongwe gusa mugabo bagaca bashiraho nibituma bo kwizera yuko bafise amahoro
yego merekana na Diomeda iri icavuze kuri ivyo vyimviro bibiri byashikijwe na Mani na Mbona na Hakizimana mukanye gatoyi cyane gose Diomeda
okay byo vyimviro bibiri ntangwe kushimira abo barundi ndumva ko nabo nyene bafise umutima wo kwikibazo cyo Burundi cyo kemuka kugira ngo abarundi bawe mu mahoro nangwe kubashimira kandi ariko icyo ushaka kubabwira ni kimwe mu kibazo cyo Burundi kibazo dufise gushika uyu munsi nuko ipolitike y'u Burundi ushaka kwigira nkuko yoba politika atahandi hantu na hamwiba muri ko murabona nk'ibintu bigize imisi bibiburaya umuntu yohera he gufata bariya abantu bariko bica batongora ngo nimuze twicarane tugabure tuje mu bagabura nyama hari abapolitisi basohotse atakigwanisho bafashe bamwe bavuga bati twebwe hari ibintu tutiyumvamo ni ibiki niba bakwiye kujya mu biganiro batorera umuti ikibazo ibi by'uko basaba abari ku butegetsi bonyine ngo nibo bari bakwiye kurekura hari n'abandi batoreza kurekura kubera ko turazi ko ni mu bantu bafunzwe uyu munsi bavuga bati nimuhumirize mwese mu bafungura yego nanje ko ndibaza umubyeyi afise umwana we ari muri prison nge nabaye nge niyumvira ariko tuzoba tushise niyaba umuntu yoba yarafashwe ariko yica ariko aturira ariko aho mu byundi mu rundi ngo nugende
yego be reka
ndibaza ko Fred Ndindira Gatose hari ibintu byinshi bigiye kuba n'abadufasha barakwiye kuvuga bati nk'abantu barataye umurongo reka tubashire mu masanza ngahiburaya ni muri Amerika tubaye abantu bamaze kuba nk'uko ni nk'inyamaswa ntibasubiza mu bandi bantu hari ibintu by'uko bashira ahantu bakabanza bagasubira kuri wa muco wa kera bahorana kugira ngo ibyo bakoze n'ibisubire n'ahandi iyo tugira ngo tugende tufate inzira itomowe ibi byashyitse n'ejo bizoshika kubera ko iyo kintu kimikiye ko ni kimwe hari abapolitisiye bazi ko hariho n'ubugeze kuvuga ngo bagiye mu kibira bafata ubutegetsi ntabwo tuzoja mu kibira tuzana inkozo bafata ubutegetsi ibyo bintu abarundi bararushe twumvikane tureke kubeshana nta transition tuzokwama mu isi yose
reka duhe ijambo reka duhe ijambo n'abandi banywanyi radio ijwi rya Amerika baturindiriye turi kumwe na nibitanga mwiriwe neza murafise ikibazo murafise icyumviro mu duhe amajambo avunaguye
nagomba guterera icyumviro ku byerekeye ariko leta ivuga ngo ngabashatse gutembagaza ubutegetsi ngo ntibuganira cyisho mbona ahubwo niyo he gufatira ibintu hagati kuko bajya bashatse gutambagaza ubutegetsi ingorane zaramaze gutangura niyo mpamvu rero batakwiga baraguma bafatira ngo kubashatse gutembagaza ubutegetsi kuko n'ubundi najya batembagaje ubutegetsi abantu bariko baguma bareklama yuko hoba ibiganiro none cyangwa bajya bashatse gutembagaza ubutegetsi ko ari abasirikare aba basirikare nabo bakaba baciye aho baboneye byase bakaba baciye bomuka ariko basaba ibiganiro busi bajya abasirikare bobo n'unya hari igihe batabonetse bose nibo usanga bakirimo bwa rero ahubwo buraba ineza y'umunyagihugu bakaraba umunyagihugu kari wari araha kibiba ingorane nayo bobo nk'ubu ntaco nta ngorane nyinshi bagira kishimbroshe nagomba guterana cari ico
urakoze n'ibitanga reka duhe n'ijambo nibaruta mwiriwe neza
halo neza cyane
murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro ni uvuga
yego
ni ukuvuga ndiko ndareba ibyo iwacu mu Burundi niho ibiganiro birakenewe cyane kuko nta kindi kintu ushobora gukiza ariko ubirabye neza ibyo biganiro byaba byose byaba uko impande zibiri zimeze bose bavanira ku banyagihugu ngo turiho turashyigikira abanyagihugu ariko twebwe twareba ibihano biriko biraza byaba bigaca bikora kuri twebwe abanyagihugu cyo bituma rero twebwe naho tubyumva ngo ibiganiro ntabwo tubibuka neza cyangwa tubyizigire kumva tuko tubona ko ingaruka yabyo yaba ku posisiyo y'aba leta akanya bataganiriye twebwe abanyagihugu twese ni mu Burundi cyane ibintu tuzatuga cyane ndetse n'indi kuko ari ku mutwe w'umusaruro w'amafaranga w'ibihugu ashakira ingorane icyo mbona barakwiye kuganira igihano batumvikana ko ibintu baganira cyane
niba ruta sozera ndumva telefone yanyu ivuga nabi musozere niba ruta ndumva telefone yanyu ari meze nabi cyane ariko nibaza ko abashinga ntacyo kumubashwe kumva ibyumviro byanyu mwe na nibitanga mukanya ndabasaba bagire icyo bavuze ariko turafise ubutumwa bw'abandi bariko baratwandikira nzamba yo 7 agira ati leta nireke kuguma yitoza utunyoni mu kuguma bica amatwi kandi abantu bariko barapfa senarede na leta nibo bakwiye kuganira hama tukaronka amahoro ahishaki Dieudonné nawe Dieu God nawe agira ati yaba kaguta yaba mukapa bose bagomba kuruhira ubusa nkuvugiriza inzogera mu bapfuye abanyapolitike byaranze ko bubaha imana ngo bakizwe bashaka kuronka ubutetsi bishe abantu bobo botsinda bagatwara igihugu botandukanira he n'uwo bariko barakura bashinga ntari turi kumwe ubutumwa murabwumvise hariho ivyimvyo bashikirijwe na nibitanga nibaruta nagira mugire ico muvuze mu kanya gatoyi reka dutangure kuri we mu shinga ntahe Diomede
urakoze kandi ndashimiye nabo
erega burya turiko turakira ko abarundi bose hageze ko batanga icyumviro ku bintu biriko biraba ariko tugume dusubiza gatimu impembero n'uyo haje kwandika ubavuga ati abantu hano ngo bagitinya imana namba ari mukapa namba ari nyakuba museve nta kintu kimwe bazigira bashika urumva na hari n'abantu bamaze kubona ko kugenda muri ibi bintu ntabwo ari kurondera amahoro n'amagaburanya magusa nicyo kindi kiri nacyo kibabaza ntabwo abarundi bicara ngo bavuge bati reba abanyiveseri bacu baheza icyokiza icyo tuma itodo shomaje iri mu Burundi gabanduka n'iki oya nshiramo na je wenge nabo bariye ntuje wenyine ikibazo ni nico Uburundi ntibushobora kwama buri mu ngorane za misi yose n'abadufasha azogira igihe baruhe bavuge bati aba bantu nivumwe nta kizobavamo abantu batubaye ku kuvyarusha nubaki turiko nubu barabandanya je ndashima nk'abantu baje kuturamusa ba conseil de securite birango arabaho tugejeje reka tugire twumvikane tureke ikinyoma kibaze gihagarara tuvuga ukuri uyu muntu wese yitwaza inkoho azi ko ariyo resolution final n'ibyo byaturaze manda bavuga abantu batanguye gutera kuva muri décembre 2015 nana turaze manda yari bwa
reka tumenye ijambo idefense agire icavuze ko bishikirijwe na nibitangana nibaruta mumpe amajambo magufi magufi cyane gose ikamuvunagure amajambo yanyu kugira ngo turabe ko two ha ijambo abanywanyi batari bake mushya na idefense mukanye gato namwe
ego mu murakoze kubyerekeye ibyo biganiro na bivuze ibyo bintu byo kwitera ingorane kugira twamwe muri ibyo biganiro nibaza yuko abadukuye kuhiyumvira tukaraba igituma twama tugomba kuja mu biganiro bishobora no kudashika aho bishitse urumva murazi yuko ari urwego rwashizweho byo rwerekeye ubwo kurekuranira kuma kosa yabaye kubwicanyi bwabaye abantu bazoja ahantu bakavuga ati jewe narakoze amabiri mu ngiri ikigongwe hano mu buzima bubandanye ubu rero icyo nashimikira two nuko muri ibi bintu biriko biraba ni turabe ibyo biganiro bishaka gushika kuki turabe neza yuko ubu nkuko twari nari mpejeje kubivuga yuko leta itovuga ati mbega ibyo biganiro bigomba gushika kuki ni nayo magaburanyama nk'uko umushinga nta Diomede ahije kubivuga rewe nibaza yuko ubu n'ukugiranira ikigongwe ubu kuri ibi biriko biraba niba badashobora kugiranira ikigongwe kuri ibi biriko biraba ubu bagomba kuzogiranira ikigongwe ku bwicanyi bwabaye kera gute niba banze bagiranira ikigongwe ubu abagize kudeta leto nti bavuga ati nimuze tuganire dushire hamwe abarundi bari hanze baze bagaruke mu gihugu hanyuma iyo nico kintu cokogwa ibyo biganiro no guharira no gutumwanya n'abantu uno munsi birwara biririmba bavuga ati abanyamahanga bose bavuga ati abantu nimuganire nimuganire je mbona yuko ibyo bitoba bikenewe cyane Nkurunziza mu prezida w'igihugu navuga ati abantu bose bari mu mabohero nibarekugwe abari hanze nibatahe hanyuma bagiranira ikigongwe n'abafunzwe bose babagirira ikigongwe hanyuma ubuzima bubandanye bategure amatora azokurikira mu 2022 barekure abo bapolitisi baronke umwanya wo gukora kuko izo zingwano ntawuza aho bizodushikana n'ukuri
murashikirije ikibazo
cyo gushyiraho intwaro z'imfata kibanza byose ntawuza aho bizodushikana ibyo rero ni ukugira abantu abarundi twebwe nyine izo zaba mukapa na ba Museveni tubishyira iruhande tuja kuganira twabama batuzanira twama dusaba huza bo hanze kubera tutubahukana twebwe abarundi nyine ngo turabane maso mu yandi tuganire tuvuge ingorane dufitaniye
icyo kibazo mushikirije defense
nka mu banyamahanga ni nyishu z'igihe gito ziduha amahoro y'agahengwe gusa mugabo abarundi turakwiye kwizerana turakwiye gusubira kwihumutamana w'abarundi tukaririmba Burundi bwacu bamwe bataburirimba biyita yuko hari abandi barundi bari hanze
nikibazo ico kibazo mushikirije mushyanahe defense ikibazo gihambaye cyane rwose n'icyumviro gisa n'icyumviro gikomeye gishasha nibaza ko tukigaruka ko reka mbanze mpe ijambo umunyu wanyu radio ijwi ry'America ni buhoro mwiriwe neza ni buhoro nibaza ko muratwumva muzimye radio gatoyi kugira twumvikane ni buhoro murashaka kuzimya radio kugira twumvikane reka tuje kwa niyo nkuru ndabona ko ni buhoro bimugoye gatoyi niyo nkuru mwiriwe neza
mwiriwe
murafise icyumviro mufise ikibazo mubaza
nafise ikibazo n'intererano
yego duge ku ijambo nyarutse cyane
untabare undamukirize abatumire
barakumva
yego je babatumire iyo babona natwayumvise kandi n'ukuri bavuga neza cyane rero nkababaza bose mbega none watwaye ikiringo kirenga yarenze ibimutegekaniza amategeko nabajya bagirizwa yuko bagombye gukubita kudeta uwarenze bantabare banyishure mega uwarenze amategeko nyamukuru ninde hanyuma intererano nayo nagomba guterera saba nyakuba wakizigenza umukuru w'igihugu ariko arabona kandi twebwe abanyagihugu turiko turagira ubukene ubu n'ukuvuga yuko umuntu asigaye ajya rimwe ku munsi n'ukuri kwa Mungu hajya bwa bundi abazungu tugiye twabona yuko abazungu ku isi bafite akamaro gakomeye cyane rwose inyuma yuko badufatira ingingo bakadufatira ibihano byo kutaduhereza imfashanyo n'ukuri biramaze kwigaragaza ingaruka mbi haramaze kwigaragaza ingaruka mbi nyinshi cyane ku byerekeye ubukene turimo buduhana hanyuma rero se nkaba nagomba gukeburanya kubahwa umukuru w'igihugu natabe ahamagare bajya abantu avuga yuko bagombye kumukura ku butegetsi bagiriranire imbabazi bagiriranire ikigongwe hanyuma baze abahamagare twubake igihugu cyacu aho kugisambura kanatsinda ngo ihori hori rihonya umuryango kuko niyaguma akomantaje umutima n'ukuri kwa Mungu azoba na wene ariko yononera urubyaro rwiwe kuko mu myaka iri imbere nibaza yuko hakuri iyi si turapasaje kuri iyi si abana biwe nibo bazoba mu myaka iri imbere nabo bavuga ati data yaratugiriye nabi kuko yarase guhuza nabo batavuga rumwe hanyuma bajya batavuga rumwe nabo usanga bari kubarazana ibintu by'ihori hori ndamusabye nimba nyumva gatoyi ndamusabye nimba nyumva n'ukuri agerageze abahamagare abagirira ikigongo nabo bagiranira ikigongo twubake igihugu bitabaye ibyo kuko aka gashomeri turimwo kakabandanya gutya anye bamwe bitwa banza bampima bamwe bitwa baniyombare imisore twese tuzemera kuguma muri ubu bukene n'ukuri tuzobitaba tufume tugwa kuri tele murakoze
niyo nkuru murakoze reka duhe n'ijambo dusubire tugerageze ni buhoro turasaba abashingantahe bagire icyo bavuze ku cyumviro mushikirije ni buhoro mwiriwe neza muratwumva muduge ku ijambo ikibazo icyumviro
ego icyumviro narifise nagomba guterera abantu na cyane cyane bakomeje kuba barimo barahamagara hano kuri radiyo
ego
icyo mbona mu Burundi ni uko mbona ibiganiro bidashobora kuzoteba ngo bifate inzira imeze neza ku buryo abo twabona bose bagomba tubona umwanda ahubwo barafise izindi nyungu bagomba kuba barimo bayikorera nko muri leta ushobora kumva ngo barimo barakora ibiganiro ino mubungo hagati mu gihugu ariko nk'ibiganiro vyo hagati mu gihugu ntacyo bishobora kuba vyomara kuko umunyagihugu none bibaka ko bazaba bageze ku munyagihugu ari we wese ngo bamubaze ngo wowe ngo wumva ngo ibintu vyogenda gute na gute hari abantu gusa utwitwa abantu bamwe bamwe usanga bagiye mu ivyo bintu ugasanga barimo baravuga ngo burya ngo ibintu ngo dushaka ngo tuzobikora gutya na gutya ariko bamwe bamwe siko babibona kuko leta niyo itazemera kuba yoganira niyo senarede cyangwa nabo bantu bafashe umugambi wo guca bafata ibigwandisho uzosanga nta kintu na kimwe mu Burundi turiko turigezako ubujyo bamwe bazovuga ngo ibyo biganiro ngo ntacyo bimaze kihubwo reka duce dukoresha imbaraga kuko bamwe bamwe twumva amatwi dusomera bavuga ngo bakeneye ko umukuru w'igihugu amufuraho bakeneye ko umukuru w'igihugu amufuraho abandi nabo ngo ngo yakurikije ngo izwirizwa shingiro urumva bivuye bimwe usanga bisize ubwenge kuko bamwe bazoganira n'iyo senarete kuko bari icyatumye abo basirikare bafashe umuheto bakamenya icyatumye bawufata kuko nibatuma bamenya icyatumye bafata uwo muheto bazosha bicara hamwe bavugane n'iyo leta kugira ngo uwo muheto bawusubize hasi nubwo bazoganira n'abo banyepolitike ariko n'abo basirikare bashatse gutera kudeta batarimo uzasanga sana kimwe uburundi buriko burageraho kuko ntituzojya n'ubundi ngo dusinzire uzasanga n'ubundi hari ahandi naho tuzoba tumbuye naho tuzoba dusubiye
egome ni buhoro urakoze ku cyumviro uduhaye reka dusabe abashingantahe bagire icyo bavuze cyane cyane no ku kibazo cyabajijwe na niyo nkuru abagize ibyaha bikomeye n'ibande abashatse gutembagaza ubutegetsi cyane eka batwaye ikiringo bavuga ko kitarekuriwe n'amategeko hanyuma muce muduga no kuri icyo kibazo cya nimuhoro umushingantahe defense we yavuze ko n'ivyo biganiro bidakenewe igikenewe ari uko abarundi bakwicara hamwe nabo babahango babe abahuza n'abashingantahe nk'abo bashingantahe bose basanzwe bari mu Burundi reka dutangwe kuri we umushingantahe Diomede mu kanya gatoyi cyane rwose urabe ukuntu duha inyishu ngufi ngufi
ndashimiye defense cyane kucyumvira tanze ibiganiro hamwe genda ndiba kubiganira ari byiza mugabo haragiraho umuntu yibaza none naco nahereye ko ibiganiro nubwo tubigiyemo nka bya bindi twamyemo bizodushikana he bizotumarira iki abarundi barakwiye kumenya ko tutegerezwa kubaho nk'uko ibindi bihugu bibayeho hari ibintu biri mu Burundi atahandi hantu na hamwe usanga biba ndashaka kubwira uyu muntu avuga ibijyanye nuko ngo byatubaziye manda jewe mba muri Amerika igihe haba amatora ngaha hagati y'umuperezida wa Bush na Al Gore nari ngaha byamaze amezi atatu biri mu ngorane haragera igihe Cour Constitutionnelle ivuga iti na n'uyu ni watsinze abanyamerika abatabishimye bari bahari ababishimye bari bahari baravuze bati ni igihugu cyacu nacho dutatura reka tubandaye ni kuki mu Burundi ibyo bintu bitoshoboka ni kuki mu Burundi hari abantu bazi ko ari hejuru y'amategeko igihe nakugose ni mu Burundi vuze iti ibyo atwaje manda ni fausse interpretation reka turamu makoro darusha ukuntu byanditse n'ukuntu byanditse mu itegeko shingiro ryacu arafise uburenganzira bwo kwitoza icyabananiye ko barindira iyo myaka itanu yiwe kwihera iyo manda kwihera ni giki ni kuki twama turi muri bya bintu byo kuzura kabuze ibyo natwe kubagirandira ikigongo n'akazi ka CVA none murabona n'uko bintu biriko biragenda ko mu Burundi hama ari kakandu kuko uyu ufite igisebe yo gitanguye kuma umwe w'umuntu acashira mu giso tinde ndike cyume reka tongere tubandaye
rekada
kubabyenera bizoca mu nzira yiye nashaka kubwira uyu mushinga navuga ibyatwaje manda ko ari byaheri yego iyo apere babwira umukuru w'igihugu nkuru nziza base barundi ugira ibyo ushoboye turaho kabona abantu batubiza hamwe nta twese barundi ibyo turiko turavuga
yego mushana he i defense la nawe ndabona kanya katujanye Diomede reka muvuna gura majambo reka duhe ni jambo i defense namwe mugice muvuze ku bibazo byabajije na niyo nkuru mukanya gatoyi cyane rwose n'icyumviro cya nibuhoro
ego murakoze nibaza ko duhaba tuguma dutanga inyishu twamye dutanga kuva kare tubona yuko ibyo bintu by'ibiganiro tubona yuko bisa n'ibintu bitazohava binaba kubera baradadaza mu mpande zose cyane cyane mu ruhande rw'abatwara urumva iyo witorera uwo muganira niho hari ikibazo urumva twebwe twabona yuko ibintu byashitse kubera iyo manda ya gatatu ni ibintu umwe wese yari afite uburenganzira bwo kugatijewe mboni ibintu bimeze gucya ari umukuru w'igihugu ukuntu bamwe bashigikiye bakabona yuko umenga iyo manda ya gatatu ayifitiye uburenganzira ibyo byari impari zisanzwe impari za demokarasi niko novuga ibindi nabyo ku ruhande rw'abatavuga rumwe naho nyene bakavuga ati ibyo bintu si byo mugabo ntibyari gushika aho abantu boca bangara bagata igihugu ubu rero niho nibaza yuko twiwe tuvuga tuti umukuru w'igihugu na niwe afite urufunguzo rwo kurekura ibintu bigasubira mu buryo uno munsi yovuga ati abantu bagize kudeta kuko nawe nyene yagirizwa kudeta ya yuko yaragize yararenze ikiringo ciwe ibiringo byiwe bibiri urumva nabandi bavuga ati ivyo bintu nitwicare tubiganire kuko ivyo nivyo byabuze byari no gushoboka imbere y'uko ayo makudeta aba byari no gushoboka imbere y'uko abantu bakicara hamwe bakaganira mugabo ivyo biganire nivyo byabuze urero reka duhije yuko umukuru w'igihugu uno munsi yovuga ati aba bantu bose bagwanije imanda ya gatatu nibaze twicarane atanumwe asigaye inyuma abarundi nta murundi azokwama inyuma y'igihugu iyo abarundi bamwe bafashe ibigwanisho bafise igituma ibyo rero ni babigabanye babwira abarundi bari hanze ati nimuze twubake igihugu cacu nimushire ibyo bigwanisho hasi
ico cimvira tubura kigaruka ko naba bashinga nta bose turi kumwe ubu naho turi kumwe nabandi banyuwanyu radio ijwi rya Amerika nitanga na shimira imana reka dutangurie ko moshye nta he nitanga mwiriwe neza nitanga
mwiriwe neza
murafite kibazo murafite cimvira
bo narinzi kimererano yanjye ari kimererano iri ko abo batumire bose umushinga nawe Edefonse n'uyo wundi
yego
ariko ndahera kuri Edefonse bose bavuga yuko mu bisanzwe ngo yaba leta canke abatavuga rumwe na leta bavuga yuko barondera inyungu z'abenegihugu ariko siko tubibona twebwe abenegihugu nk'akarorero duhereye kuri Edefonse kare bavuga yuko hamwe ibiganiro byotangura barabyumva kuko umukuru wabo Nyangoma yaravuga ati bakeneye intwaro zifata kibanza ubu natwe abarundi tukaba dufise intwa inzego zitorewe n'abenegihugu none mu biganiro bojamwo bogenda bashira imbere kubahoza intwaro fata kibanza canke botegura ibindi byozanira amahoro mu benegihugu nimba koko barondera inyungu z'abenegihugu ni kubera iki boguma bashira imbere ibintu bikatera imbere bituma abenegihugu bataronka amahoro nkaca nja kuri Diomede nawe nintererano naho nyene nashaka kuvuga leta ivuga yuko idashobora kuganira n'abashatse kurikwa ubutegetsi none nimba koko abo ikaca leta ikakigaruka ikavuga ati ntabwo dushobora kuganira nabo bantu bashatse guhirika ubutegetsi umutekano wahungabana leta ikakivuga ati nabo bantu nyene bashatse kurika ubutegetsi bateye umutekano muke mu gihugu none ni kubera iki leta itoshaka kuganira nabo bantu nyene bateye umutekano muke mu gihugu kishinga yitamati yanga kuganira nabo bantu none shaka izoganire n'abandi natwebwe abanyagihugu tudafitanye ingorane na leta ikaba yariyo ntererano yanje murakoze
urakoze nitanga nshimira imana mwiriwe neza muri ngaho
mahoro neza
murafite kibazo murafite cyumviro
afite cyumviro nagomba ku n'ikibazo nagomba mbaze audio med
duga ku ijambo mukanye gato duga ku ijambo
yavuze yuko ngo abagombye guhirika ubutegetsi ngo batoje kuganira na leta y'u Burundi ariko ngaha nanjye ngira ndamubaza ikibazo reka ko banga ko bajya kuganira abagombye guhirika ubutegetsi batarahirika ubutegetsi ko twumva abantu bariko barasa kandi igihe bahe icyo bita guhirika ubutegetsi bakivuga kandi abandi bavuga yuko bagombye guhagararira amasezerano ya Arusha ayo masezerano ya Arusha akavuga yuko ngo avuga yuko ngo bari kwitoza ngo perezida ari kwitoza mbega ku uwo mwanya igihe byaba mbega abantu baciye bicwa kandi abo bavuga ko bagombye guhirika ubutegetsi nabo banamaze no kuyigira atanumwe akihari rumva leta yo kwanga kuganira gute cyo ni cyambere cyakabiri mbega none ko iyo bariko barayagiriza yuko ari ituma bamwe bamwe mu bajejwe umutekano aribo barufisemo n'uruhara bakanga none kuki batokwemera ko baganira ibyo biganiro byo hagati mu gihugu ko tuzi bigigwa n'abanwanyi babo bonye n'atabandi bajyamo rero mvuye mwenga yuko nubwo mwamutumiye arahengamye ntashobora kutubwira ukuri ibintu biri ko biraho ibindi nabyo
urakoze Nshimiyimana guhengama no kutahengama nkuko Jeme dashaka kuvuga ko nawe uhengamye ivyo byo guhengama tange ivyumviro ntiyagire umuntu acira imanza abandi nivyo vyiza mu kiganiro cha demokrasi hanyuma nashaka abashinga ntabagire ico bavuze ku byo mushikirije ariko ikintu tuko turabona nuko abarundi basa nabarushe abarundi barushe kuko gihe izo mpari zibandanya hagati y'abanyapolitike ubukene bubinjirana abari hanze babandanya kubaho ubuzima butaryoshe cyane gose nacyo gituma rero abarundi nkuko mwabivuze bakwiye kwicara hamwe ikaba baganira cyane bumva bo kumvikana ari ibyo bigonge mwavuze hakagira ikiba kugira ngo abarundi baruhuke reka duhe ijambo Diomede atangure yishure ni ikibazo cyabajije nashimira imana mu kanya gato cyane gose ikana ivyimiro vyatanzwe na ntanga Diomede
urakoze nashaka gushimira abantu batasoye icyumviro ibintu bitwerekeye twese abarundi ni byiza ko ganiro wakoze sinongera ku nta polemike njamu wakoze kuvuga ko atari ko atugira kutugira kuzana ibyiyumviro naho duhengamiye ikintu kitaje ishinga nuko amahoro yoboneka mu Burundi wowe twiyumvira inzira zo tuma bahora abone ku rero ntabwo dukeneye gucanamo ngo wowe urahengame cyangwa wowe uragoroza icyo nshaka kuvuga je na nasiguye ibiganiro n'ibyagaba kazoza bizotuzanira n'iki nakahe kubera ko tutereza kuraba ibintu nitwaba twemera ko ibyo data wanje abantu bakunze kugira ku butegetsi bagira kudeta ngo twazere mu biganiro sipoze ko ibyo biganiro byo baratubanje nabo nyine bari ubwo ntabwo tubona ko turi ko dushira imbere icyumviro cy'uko umuntu wese biri kubera mu Burundi atabishatse azofata abantu cumi akaja mu kibira navuze ngo mutumvije kuja kuganira nanje murambo nibyo dushaka ngo duhagarike tujye mu nzira ya demokarasi ari ibyiyumviro bijya muri demokarasi abantu bagatoa ndabakarurira niba bavuga ngo hari ukwiye muri Senegal mu ntitwa wazi ije kwitoza kuko Senegal ibimwemereye abantu bari ko banga uzi kindi abantu bakoze bagiye hamwe abapoza bose bagiye hamwe baritoza baramutsinda aturere tugaturaga ko yanga kuva ku rutegeke ibyo bibahanye
akanya
Nikuki wacu ukwica ari uwo muti kugira ngo uje kubutege.
Akagira tujanye Edio Medere kadoye ni jambo il defense na wenyine agira icavuze ko byashikirijwe na ninta nitanga hamwe na Nshimirimana mu kanya gatoyi hari ikibazo mpava ndabasaba ko mwosozera ko uko muri babiri ariko reka turafite n'undi munywanye Ernest na wenyine turamuha ijambo il defense akanya gato banze wishure byashikirijwe na nitanga hamwe na Nshimirimana.
Ego mu kanya gato twagomba kubwira abarundi yuko cyane cyane abanyagihugu bahitanwa no kutumvikana kw'abanyepolitike ikintu cishe igihugu mu Burundi demokrasi ntiturayumva neza akantu katumvikanye na gatoya gaca gatuma haba uruhagarara ubu rero twewe twibaza yuko ibyo bintu bya twaze manda ibyakurikiye byahavuye bishira nahabona izi ngorane tutari tuzi nico gituma tuvuga tuti ibintu nibihagarare aha kubuno munsi umuntu ntihagira umuntu asubira kwicwa ntihagira umuntu asubira kwangazwa ahubwo ari hanze batahe aba uri mu bahero barekugwe nuko ubu ikintu nyamukuru sukuza turavuga ibyo biganiro tutazi yuko bizohava bitanaba leta nivuge irekure abantu batavuga rumwe hanyuma bashireho izemeza yuko bakingiwe bafise amahoro aho rero nukuvuga iki nukuvuga yuko leta ivuze ati bantu nibatahe si ugutaha gusa nukwerekana yuko bafise uwo mutekano ivyo rero navyo murazi neza yuko igipolisi cyangwa igipolisi dufatiye ku biro by'iperereza dufatiye ku zindi nzego zimwe zimwe n'iz'ubutungane birerekana neza yuko zitagikorera abarundi zikorera intwaro.
Ibyo rero ndukuraba ingenzi asigaye iminota 5 mureka dusozere
bogerageza bakabereka yuko bakingiwe inzego cyane cyane za gisirikare murabona urwego rwa gisirikare murabona aho bigeze biteye ubwoba. Aho rero nuko uvuga abarekuye abo bantu bagataha nuko gerageza bakerekana ibintu bikaba ku mugaragaro bikaboneka neza yuko umusirikare ariko akingira abanyagihugu bose umupolisi umunyagihugu ntasubire kubona umupolisi.
Reka dusabe na Diomede Misigaro defense reka dusabe na Diomede Misigaro nawe nyene reka dusabe na Diomede Misigaro nawe nyene agira icavuze umunota umwe Diomede nturenze kuko turafise Ernest arindiriye kandi hariho n'ikindi kibazo nashaka ko mwishura wewe hamwe n'umushyira na defense mukanye gato cyane gose uraba kwisaha umunota umwe
abo bantu bafunzwe nko bivuga defense barimo atakintu bagirizwa ni barekugwe iri ni mu bintu byotuma abarundi basubiza hamwe mugabo umuntu yibaza ko yafashe uburenganzira bw'ukuturira bw'ukwica bw'ukonona akwiye kujya muri centre de transition abanze yigishwe ukunda kwiye kubaho neza n'abandi bantu ibyo kuva ngo fakurekura mu rubunguko n'uwononye n'utononye utononye vraiment et puis akora manifeste ya grande uyo kibatiyo giye gusobanurwa gato ariko uyo muntu azi ko yaturiye yishe ngo yitwaje ngo ko yashavuye uyo muntu imbere yo kwarekugwa nubwo babakigongo akwiye guca muri centre aho bamubwira ati iyo bitine centre de education akavuga ati ibi ntawo biba demokrasi igenduko
reka duhe ijambo umunyu wa radio ijwi rya Amerika Ernest watwihanganiye muri we neza
amahoro
murafite icyumviro
ugambere gene yumvira ko ndabanza ntanga icyumviro mu nyuma niho nza kubaza ibibazo aba batumire babiri umwe
uranyarutsa niba ushaka ko bavyishura akanya ntigasigaye sikanini cyane gose uranyarutsa uravunagura amajambo
ndanyarutsa
yego
jewe ndaje iri kwa mu Burundi novuga ko ari consequence yo kudahana igihugu cyaciyemo mu bihugu byose mfatiye ngaha muri Canada mba dufite aho bita abajije baraba itegeko nshinga y'iyo constitution y'indwi ni gake kuva ndi ngaha muri Canada mpamaze imyaka 22 ni gake ndabona abajije bose basatiwa ari itegeko bagomba batore ngo baritore bose baryemeye hari aho baba batatu bane aho bashize niho itegeko ricarija ubwo nyine ngo dufatiye ku byabaye mu Burundi ukaraba singomba gusubira mu byabaye twese turabizi amategeko niyo yabuze mu Burundi kubahiriza amategeko nicyo cyabuze muri kiriya gihugu akarenganyo kandi muri kiriya gihugu niko kishe icyo gihugu tuvuge tubisigure kandi tubyumvikane umunsi bemeye ko amategeko akora bakareka tadiri abo banyapolitiki iminsi yose bumva ko niba rondera ibindi bakora
yego reka
mbere yo kujya muri politiki bari bafite ubundi buzi bakora no ngaha ubaye umunyapolitiki abanyagihugu bakora
reka duhakanya Ernest agira icyo avuze
wari umushinga amateka uri umumedisi mbese mbere usubira mu kuvura abantu wari umwigisha usubira mu bwigisha
reka duhe ijambo idefense agira icyo avuze ibiba mu Burundi ni ukubera kudahana eka ni ukubera batubahiriza amategeko amasegonda 30 idefense muratwumva
politike gutwara babibonamwo sinzi wavuze ati abanyepolitike barondera akazi ntibarondera guteza imbere igihugu cyangwa abanyagihugu urumva nibaza yuko
ndabona
kugira politike hanyuma hageze aho
akanya karatujanye mushantahe defense reka duhe n'ijambo mushantahe Diomede amasegonda 20 Diomede ibiba mu Burundi kubera inyifato kudahana ika kutubahiriza amategeko amasegonda 20
ibyo birazwi abantu baronone kuva kera nka ujya kubika intambwe mu ntama ni nabo bari kuba ama bari kubasaraganya aho ibintu bigize ngo bigende neza babavyusa toya ntibibuku utabishaka
bashinga nahe mwese Diomede Misigaro ndagushimiye cyane gose Ildefonse Rugema ndagushimiye cyane gose ku mwese mwatu yakanya kugira ngo tuganire mutange byimviro byanyu byiza turashimiye abanywa nyuri radio ijwi ry'America duteza amatwi turashimiye na engineer yadufashe mu buryo bw'ivyuma na Innocent Kimenyi yadufashe kugiranya ikiganiro mugire amahoro mwese mugoroba mwiza mutunganirwe mu byanyu no mu banyu.